Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncutse bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cyo gatano muri komena Jordan nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Rwanda sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka yarayigize abera abayisilamu 2022 ku byaha by'iterabwoba bari bamaze iminsi bakurikiranwa ko uyu no mucamanza mukuru muri yo sentare aha yadondagura bamwe mubagizwe abera turabigaruka ko handi hato iyo nkuru co kimwe niye kirerero Burundi bwaronse uburenganzira bwo kuja mu nkino zo mu nyuma za kane ya 2019 muri Misiri ntimucikwe mugome ku maradio yanyu. Umurwiseru kiragihugu Burundi wabakuze uhejeje kuronka uburenganzira bwo kuja mu nkino za nyuma za kane ya 2019 mu gihugu ca Misiri ni nyuma yo kunganya gitsindo kimwe ku kindi hagati ya Gabon n'u Burundi. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yakurikiranye umukino kuvuga itangura gushika uhere. Amahoro Evariste ngaho ibujumbura.
Amahoro neza Diane Bujumbura umunezero udasanzwe nyuma y'urukino.
Rwagenze gute muri rusange?
Ugori kini kundu kwa genze kwa tango hino na kayuko arukino vitu gurige kumbande zose urukino ruko kukwe gumbeze makungu kuko zama mene shamakuru tuwa riko turu shikiriza chibiri raho kwa chugwe chane kukwa urukino ruko mege urukino yego ajuku na njira biyani mcho chambere iligu yose inga yungusa kubundi ahose edo za vizere kanako uburundi mizabuka arose itike kuko gasara kumbanya chanje gusi nda mbusele kilaji hugu wa gabo aliko lero mucho cha kabiri Burundi bwabonye gitsindo ku minota 76 ibitakire intege mu gihe cyo kagihugu wagabye kuko wagiye kugomberesha gitsindo ku minota wa 82 byane aho rero cyari gitsindo kido ku kindi byakwerekana kandi yuko mu gihe cyo kagihugu Burundi warumaze kurenga itike cyo kuzoja muri kane ibyo bera mu kwa gatatu mu gihugu cya Misiri.
Abavyinjije ahanini n'abari bamenyerewe muri uyu mukino ngaho nko mu ntamba rugamba bari basanzwe bazi ku ruhande rwa Gabon byo byari byifashe gute abarukurikiranye bakire gute iyo ntsinzi yo Burundi.
Ikirwamo mu Burundi igicimo cyatsinzwe n'umukinyi asanzwe akomeye cyane abizi ku izina rya Cedric Amiki n'umukinyi w'umusatirizi amenyereye mu Burundi muri kino gihe akina mu gihugu akina muri Arabia Saudite yatsinze rero igitsindo cyiza cyane igitsindo cyerekanye yuko koko amenyereye amahiganwa. Ku ruhande rwa Gabon abantu benshi bari biteze yuko Pierre-Emerick Aubameyang cyagihanganye akina muri Arsenal aza gutsinda gusirika gihugu Burundi ariko rero abakinnyi b'inyuma b'intamba mu rugamba bamwangije bamubugira uko pili n'umunsi kuko ntabwo yigeze abona no kumenyesha Diane ko igitsindo cinjiye ku ruhande rwa Gabon ari umukinnyi w'inyuma w'intamba mu rugamba yasamaye azwi ku izina rya Ngande Omar yaje gutera umupira ariko ari umupira kujya imbere uca wihindura mizori yari itsinzwe n'umunyezamu w'intamba mu rugamba Jonathan Nahimana. Bityo rero umugwi wa Gabon ubona kunganya n'u Burundi igitsindo atacu cyafashije umugwi w'igihugu wa Gabon.
Isura uwo mukino ha y'u Burundi mu vyerekeye iby'umupira w'amaguru ni yahe?
Ego inzizi uno munsi ku Burundi ni nonjita inzizi historike no kuvuga kuva Burundi bubaho kuva Burundi buronka nayo kwikukira ni bya mbere rero buronse ubwo burenganzira bwo gushikana umugwi userukira gihugu mu nkino za nyuma za kane mu nkino za nyuma zihuza imigwi userukira gihugu kugira ngo bahiganize igikombe cya Afurika cy'imigwi iserukira gihugu yabakuze ekipe senior no kuvuga yuko rero u Burundi bwagiye gutera intambwe mu mupira w'amaguru.
Ikigiye gukurikira nicahe mu ntamba mu rugamba hari ico bavuze bagiye gukira kugira ngo iyo kane baronse nkemwo itike bashobore kuzona itahukanamo n'intsinzi.
Ikigiye gukurikira nk'uko cyabishikirijwe n'uburongozi yashyiramo umupira w'amaguru mu Burundi cyo kimwe rero n'icyaba batumye imenyereza w'intamba mu rugamba Omar Nakagero ni uko bazi yuko izina za nyuma za kane aba ari izina zitoroshe bavuze bati kuva ino munsi rero bagiye gutegura umugwi bagiye gutegura umugwi hakiri kare nk'uko bisabwa n'abakunzi kuko kenshi abo bakinnyi bakina hanze ari nabo bari mu kibuga n'umunsi bakunda kuja mu nzu ya nyuma. Aha rero abategetsi muri federation etari mu mpira no mu mugwi cyose cy'igihugu bavuze ko bagiye kongereza ama zidanwa bongere barongere n'ingingo za gicuti ubona ko umugwi ntaba mu rugamba tano rimwe bitegura amahiganwa mpuzabihugu wabanje gukora ingino za kivandimwe mu bihugu byo mu karere.
Watubwiye ko ku ruhande rwa Gabon hariho waje gukina avuye muri Arsenal, hari umukinyi azwi yaje gukinira u Burundi mu ntamba mu rugamba avuye mu yindi mirwi yo hanze Gaivariste.
Ebe ahimini mungu angereja hako duburundi harihaje Saido Berahino asanilo kina mumugi Top City uvona yu korelo nala kimilini wawagabo wariro mungu yu kwa liki hanga ange na wajini wa mungu jwe kukina hari korelo unumusi hahuri munamba murukino gubu jumbura ama kimila wili wakomeye lakina mungu hindi kwa angereja pia umahiku babo yange kuruhande kwa gabo akina mburi astenare hamwerelo na Saido Berahino Murundi ataza kina mumugu wa Stock City ilaho mumugu hindi chungongereta.
Kane ibihumbi na 19 izowera muri Misiri twa wiche kumasonga magene kereza la maze gutangazwa.
Ego umugu urukino ruzohuza gwa nyuma izino za nyuma zogi kombe cha kane kizowera rero hagati na hagati mu kwezi kwa gata matu uno mwaka wa 2019.
Urakoze cyane gose Evariste Nziko Banyanka, turaza kongera makuru yacu mu gitondo kugira ngo twumvishe amajwi y'ingene byari bimeze nabo mwashoboye kuyaga. Tukureke utegurire iyo nkuru abakunzi b'ijwi rya Amerika n'abakunzi b'imikino. Tuvengaho ibujumbura duce dukubitira mu Rwanda hose ntare nkuru iburanisha ibyaha byambukiranira imipaka muri ico gihugu yaraye igize abera abayisilamu 42 ku byaha by'iterabwoba. Abagizwa abera bari mu murwi w'abayisilamu 40 baregwa ibyaha by'iterabwoba. Abagizwe abera umucamanza yasiguye ejo kwa gatanu ko ibyemezo bya baronse bitari bikwiye kugira ngo bashobore kubagiriza ivyo byaha. Umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yari mu rukiko i Nyanza kurikirana na iburanisha aratubwira uko vyagenze.
Tanzumugire Jean Claude wigurishwa Omar nyamani yafasha Asmani badahamwa n'ibyaha bityo bakabagomba guhita barekurwa Uganda.
Uwo mu mucamanza soma mwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa bere ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza, ubutabera bukurikiranyemo abasiramu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamye ibyaha. Uretse 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Shehe Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore, abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu y'ibihumbi 200 y'amafaranga. Bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza yahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahiman Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko, icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. Urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore batatu barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri burumwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu barego hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye mpaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko ry'ingingo ya 42 na 48 itegeko ngenga riteye igitabo cy'amategekohana bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanisha igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye saa 4 n'igice zo mu gitondo rugeza saa moya z'umugoroba zirengaho iminota mike, abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaje asaga 400. rwarumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwago. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwa gaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze babiri babiri baryamiye amajanja byibura burimo afite imbunda nini n'intoya mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu barebwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterabwoba. Iki umucamanza yakiburiye ibimenyetso gitera utwatsi. Barebwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengeza amatwara y'imyemerere y'ubuheza nguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kisilamu ndetse no kurwanya gahunda za Leta. Bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizwe habe. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuheza nguni bwa jihad cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mujyemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Uvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi, yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abari gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwari rukimara gusoma. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Kira ni kiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Muri kira y'uno munsi mugenzi wacu Jean-Claude Nshimirimana yagenderwa urwaruka rwo mu ntara ya Ruyigi turi mu Burundi, aho bagiye kurabira hamwe nimba ukugendana n'ibihe biri mu bishobora gutuma urwaruka rwandura sida ku bwinshi. Reka tumuhe ikaze.
Kurerera abana mu gisagara sico kimwe no kurerera mu mitumba. Mu gisagara abana babona inyifato zitandukanye ku bantu bahaba bava mu mihingo myinshi, babona kandi inyifato zitandukanye kumbonesha kure no ku matelefone bigwiriye cyane mu bisagara. Bamwe mu rwaruka barahimbagwa n'ivyo babona, bimwe bakifuza kubironka, ibindi bakarondera kuvyigana. Uko guhurumbira ibibahimbara bituma bamwe mu rwaruka baja mu ngeso mbi. Uyu muvyeyi aba mu gisagara ca Ruyigi avuga ko bigoye kurerera mu gisagara.
Igisagara baraciye umugani ngo cyo kuvyarira nticyo kurerera. Nukuri biragoye mu gisagara, twabonye ari ngorane kuharerera. Nukuri hari ibintu byinshi bisamaza, birateye ubwoba. Abana bubu basigaye bashaka ibigezweho, hariho ngo amatelefone agezweho baja kuma WhatsApp babibonanye. Rero abandi nabo bagaca bashaka kuzironka, hanyuma abafise uburyo nabo bagaca barondera abo bana nyene kugira babahendeshe ivyo bakeneye. Ayo matelefone bakeneye bikabatuma batirimuka. Bavyita ngo n'ugutera imbere, ariko ari amajabu satari ugutera imbere.
Nubwo bigenze uko, impanuro ziratangwa kugwaruka mu miryango no ku mashure. Abavyeyi babivuga bashira habona imvo zituma bamwe mu gwaruka batumvira.
Vyukuru wamaze kunanirana impanuro aba yarazumvise, kuko impanuro abavyeyi turazitanga indero yo kuziko abana baba bayizi, hanyuma mu mashure barazironka indero. Ariko nuko nyene usanga hari ivyo bigo urano uwamaze kubikina nikabirenga kabizi.
Ibintu bituma bagaragaza impanuro z'abavyeyi, urabona hari bisamaza byinshi, hari byo baraba ku matelefone ku WhatsApp ugasanga bariko barabona ibintu bidasanzwe. Hano ugasanga hari ukuntu babona inyambaro z'ahandi hantu canke inyifato z'ahandi hantu, ibindi bihugu babonye ku matelefone ugacusanga nk'umwana yahindutse nizo wamwambitse ntabona kuzimubereye, ugasanga yambaye nk'ibintu utazi iyo byazananye, ukabona yuko yamaze kwinjira ingesombi. Muri make cyane amatelefone barasamaje kugaruka cyane.
Ukutumvira impanuro bahabwa bituma bamwe mu gwaruka batakaza kazoza, bagashobora no kwandura umugera wa sida.
Ingaruka mbi ni nyinshi, hari ingaruka mbi kandi itegwa nuko yandura ingwara atashaka agatwarinda atifuza canke akaja ku mugabo afise abandi bagore hanyuma ugasanga akuriye mwubwo buzima impera n'imperuka agasanga ntacyo yungutse nizo ngaruka mbi zishikira abo bana
hampande y'impanuro rwaruka ruhabwa mu miryango no ku mashure abajeje intwaro ku nzego zibanze nabo nyene ntibigira sindabinezwe bucumi Francine arongoye karitiye gasanda avuga ko aho rakoranya urwaruka karuhanura kwirinda ubuhumbu
urwaruka nyene impanuro turazibaha mbere n'ikimenyamenya twe muci aha mu kiruhuko dushobora kubagirisha inama urwaruka gonyene atabantu bakuze barimwo tukabagirisha inama tukababuha impanuro tukabwira ati none ga mwabahungu kwaba bana abashiki banyu ko miko murabashurashuza ejo muhejeje amashure murokenera bo mwubakara rero muzokubakara nabandi kandi bose mwamaze kubagira muza muragenda mubahumbisha ati rero umbwira indero burya kubaka si gufi nari gihe kazoza umaze gutabagara na uri umusore uroza uguma uri gihumbu cusanga ufise ngorane n'ukubaka urugo bizokugora ati rero mubwira ingufu mureke kuza murashurashura mureke kuza gushurashuza bashiki banyu ejo mugire kazoza mubwira iterambere tukabigisha turagerageza nyene rimwe na rimwe ubu turamaze igihe kwishure atabana batahanye ndakubera impanuro n'inyigisho tugenda tubaha mu kiruhuko
uwo yatowe muri karitiye ahanura urwaruka kwirinda ibihenda amaso bakitaho nyabu na mashure kugira ngo bategure kazoza kabo ahanura kandi abavyeyi kwitwararika gutanga impanuro kuva abana bakiri bato abahamagarira kudaceka intege niyo baba babona ko abana batariko bakurikiza impanuro bahabwa kuko ngo utosora ifuku ya miza yakatsi Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi rya Amerika
Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigara kenuye kurikira yuno munsi tuve kurikira duce tubandaniriza kwa Nyaburunga na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tushimye kugaruka kuvyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi. Inyuma yaho umugwi ishirahamwe mpuza makungu uhagarariye agateka kazi na muntu mu Burundi ukuri akarenge mu gihugu cy'u Burundi tushimye kugaruka ku kibazo cerekeye agateka kazi na muntu inyene kifashe mu Burundi intambwe zishobora kuba zikabangamira n'ikiriko kirakugwa na leta y'u Burundi kugira ngo agateka kazi na muntu gatsimbatare vyukuri umutumire turi kumwe rero numutumire umwe Rudende Gwadege nawe kabari umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira nawe ni honorable Martin n'ivy'abandi honorable mwaramutse
Jerome
kaze kwa Nyaburunga
murakoze cyane
kumure mu gutangura twobaza umushikiranganji uno munsi kuri ko aratwumviriza twovuga yuko tuvuza agateka kazi na muntu mu Burundi umuntu yobona ifoto isa gute
mu Burundi rero twova ko byifashe gute mu Burundi twovuga yuko ubwa mbere ishimikiye kwibwirizwa shingiro abarundi bonyene biyemereje si bintu bazadutamika makungu nko beshi bibaza yuko kugira ugira agateka kazi na muntu urinda kubikora mu mahanga abarundi bariyemereje ibwirizwa shingiro aha ni ni arishimikiye kukubahiriza agateka kazi na muntu icyo abantu bakunda kukimenya bumve ni si bintu bya leta si bintu bya tari bintu by'abanyagihugu bose ni igihugu cyose n'umunyagihugu n'umunyamahanga wa muri kino gihugu ategerezwa kumva yuko ari byi wacu ari byo barundi biyemereje
si birahurano
n'ukuri oya kwebwe cyo dukora gusa turifatikanya n'andi makungu kugira turabe yuko uyu mujyango wagutse w'abantu abataka kazi na muntu kabakubahirijwe ibindi naje ni mico yacu n'imigenzo mu mico yacu kuva kanye wa mwana kuko mama wawe amabere adushacika byumva biri mu mico yacu biri mu migani yacu no mu migenzo yacu Nagati akazina muntu kuba kifashe gute abantu barafata ikintu kimwe bacha bashaka kuca bakigagamisha kuca bagishira kugwego rw'igihugu cyose. Bituvuze yuko mu Burundi byose vyera hariho ibyo abati akazina muntu aho abati akazina muntu sanga kahungabanye turabibona abantu basho gusanga ibiziga bira hantu mu mashamba mugabe itari ku rugero abantu bari ko baravyibaza ko ibyo twaragiye turaraba nahandi dusanga isi yose muri kino gihe duhanzwe na bimwe ibi bintu bijanye ni iterabwoba ibi bijanye no gufata nabe abakenyezi gushika naho umugirira nabi no kwasiga ubuzima kasiga ubuzima ibintu bijanye no kwihorana ibi bijanye no kugira ibyumviro bikarishe abantu bazi ko ibyumviro bikarishe ngo ari byabaye idini ya Islam. Harugira ibyumviro bikarishe bijanye n'ibyamoko, harugira ibyumviro bikarishe bijanye n'umugambwa arimo, ugasanga agiye kwitegura
kuza akaba nk'intagondwa ya politiki,
akaba intagondwa ya politiki. Bavuze les extrémisme rero si kuvuga ngo ni bya madini gusa. Aho yabije muri ni bya politiki ugasanga harabagerageza, harabonye bagerageza ugasanga ari itaye ngo agiye gutera ikambi cyangwa arashe y'abapolisi. Byose bashasha kubishira muri bya bindi bijanye nibyo abatakazi na muntu kajanye nibi ibya politike bagatera ku munyagihugu. Twobwa yuko mu Burundi rero tukebite ko turi ku rugero aho twifuza kujijana kwijana mugabo biragoye
ku rugero rushimishije
turi ku rugero jemba tugiranye nibindi bihugu twa dusangiye kahise dusangiye n'ubuvo y'ubutunzi ikigo cyo urugero rw'ubutunzi dusangiye akarere turimo kwenye ukuri mu Burundi bwacu turana ko ibintu atari ibyo ntanzu iri kwirasha
ariko kuva izi mvururu zo mu 2015 mu bihe by'amatora zitanguye mu Burundi hagiye hibonekeza ivyegeranyo bitari bike by'imyigwi yishyiramwe mpuzamakungoni byagaragaje ko mu Burundi agateka kanzina muntu kaho nyanzwe bikwiye
ibyo bintu bitangaza cyane. Uburundi abarundi bariyemeje yarusha yuko bazoshira hagaragara bazoshira ku mugaragaro ibijanye n'ibyo twagiye turacamwe hari byo twaciye muri byinshi muri kino gihugu ari nacyo gituma tuvuga tuti ibihumbi 2015 iyo inzego z'igihugu zitambirira amagabo nkumbure byari kugenda nabi ariko n'ubwa mbere hagira ikintu cy'abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi ubutegetsi bukitwara nk'uko bimeze 35 abagerageje bose bace bamanika 72 bavuga yuko hariho abagerageje gutembagaza ubutegetsi murazi byakurikiye ibintu biteye ubwoba cyane inari n'umunani murazi byakurikiye ibikuntu byace bigenda muri integana marangara ariko muri kino gihe turashobora kwemeza tudakekeranya yuko abarundi bateye imbere cyane 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 tukaraba ukuntu ibintu babyifashemo abapolisi harimo abapolisi benshi bapfuye hafi 70 none ndo biyishye bikena abapolisi none biyishye abapolisi murazi yuko
ushobora kugwa mu byo basomboye
oya murazi yuko hateguwe imyiyerekano yo kwiyamitsa kiringo cy'agata cy'umukuru w'igihugu kandi bazi neza ko n'umukuru w'igihugu ico gihe yari yemejwe n'umugambwe CNDD-FDD de uri ku butegetsi uramutanga mugabo hari izindi nzego zateza gucamo kwemezwa uci ugira imyiyerekano yo kwiyemiriza izindi nzego zitaragira ico zivuze ucumengo byakugoye cyane byarabagoye cyane ariko turabona neza yuko inkurikizi ntizabaye nkuko abantu babishaka kuko haniya nuko hacyaje mu gihe cyo gutemwaza ubutegetsi tukasanga n'abantu bagiye guherekeza bya bimodoka ari by'igisirikare kuko ucona ko byari mu cyane cyane politiki ibyo bya politiki rero turabikuru babyifashemo leta irashiraho amagwi sendeyi kugira turabe yuko ibyo bintu bijaye misi n'amatora by'imvuru by'induru byitosubira kubaho tugakatira akazina muntu rero turabye ukuntu bimeze turabona yuko byinshi riko birakogwa ntanzu turabati kuri nyuma y'ibindi bihugu naho ibitugoye biriho kuko bifise imizi myinshi
ibiri mu vyegeranyo vya mashiramwe mpuzamakungu vyagiye biratangwa kubera iki mufite yamiritsa
twavyiyemeje kenshi kuko hamwe wasanga arimo ibinyama byinshi cyane nivyo ibiziga byatowe ahantu hariho ibintu byononekaye abantu ba naho nyine byo kunyuruzwa tuvuga yuko urevye mu mateko y'u Burundi baravuga ko umuntu yazimiye
atawuzirengera giye
byafize ikintu bigenda birakurikirana ahanyana naho nyine ndi abantu bomera amagabo bagakurikirana bakumva si uko umuntu atatashe ku mugoro bakaba yanyurujwe akaja kanama kagati y'akazi na muntu nta na hamwe biri ko bashaka gutanga uburenganzira kuri komisi za gutanga iza kugira mankete y'umuntu agira ntunzeye y'umuntu aza kugira mankete mu gihugu aza kugira amatohoza hanyuma ngo bivuye mu cyegera muri sentare urabye muri rya ntunzeye urabye muri rya raporo yawe baravuga ko amatohoza yabashaka kuyahereza muri CPI ije ni twabatije ndushaka kuvyemera nk'abantu baza amategeko nk'abantu turi mu kanama ka kanama kajejwe idatya kazi na mutwe turi mu bantu 47 badutoye kugira duhagararire amategeko agenga icyo bita amategeko mpuzamakungu agenga ibyo idatya kazi na muntu ijya komisiyo twashaka kuyemera kwiza mu gihugu igiyeho binyuranijwe n'amategeko ikindi naco kandi nuko ukuntu yari yagiyeho ku ngufu kandi amategeko avuga yuko tugira twumvikanye ibigiye gukogwa igihugu kikemera ati twebwe ibintu muze mu dufate tubereke ukuri twabigize kuri iyi ni bagize raporo ni enquête nta yindi komisiyo ikenewe iyo byongera ku bindi yuko amategeko yukuyishiraho nawe nyene misiyo cyo bita manda bayihaye idahuye n'ibitegerezwa n'amategeko
muravye imyirekano leta yagira tunganye mu mabarabara yo kwiyamiriza ibivyegeranyo ntiboneka nk'uko umenga hari cyo muwamwe yagize ku ruhande rwa leta
ariko gajero
uko wa gatandatu geze mwibarabara kwiyamiriza icyegeranyo cyawe ni uwundi wa gatandatu
ariko gajero
ntabwo waba burimo
e gajero muri abantu bacibwe bamenyesha amakuru hari ikintu wogegeza muri kino gihugu n'ukuntu ubuhinga bwo gutanga amakuru bwateye imbere imyaka 60 yari kurondera independence kurondera kwikukira mu bihugu bya Afrika imyaka 90 yari ya demokarasi kandi batubwira yuko demokarasi ijya y'Iburaya kujya tuyumva y'Iburaya ariyo izana iterambere ariko muri abi bihugu byinshi Congo Brazzaville Burundi twagize imigambi myinshi turayigira n'ahandi ariko ntibyabuje yuko ibijanye n'intambara bibandanye ni kuvuga rero yuko hari igihe abanyafrika nabagiye hamwe baragira agatima mpembero baravuga tuti rero ko ibintu bimwe bibandanye kandi ibituma handi haba stabitaba kutekana ku gihugu turi kubikubitabandanye ubwo wa muntu wo kuri independence atacha kutulonga independence bose baguma kwega kugira ivyacu ubutunzi bwacu bugume ha handi twi kwisununura ubu rero abanyafrika bariko barafata umurongo kumvishije neza kwacanye n'ubushya bakuru b'ibihugu ukuntu bavuga nkijabu wa mupeza wa Ghana yavuze ariko arondera umukuru w'igihugu cacu we abyama mu misi yose ati Afrika dutegerezwa kwikukira nyakuri kwikukira nyakuri nibyo byandije mu nkaratasi gusa abarundi rero bavuze ati twebwe rero abantu bashaka kuturenganya tujya tubiyamiriza nk'abarundi musohora murajya mabije bakora abantu bose babarimwo amoko yose byo abajene abakiri bato abakuze n'uburenganzira bwabo n'ukwerekana ati mwabanyamahanga mwe reka barundi twitukanyereze byacu n'uburenganzira bwo kugira imyerekano
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize mwese kuruhanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha
Nuko arakoze mgenzi wacu Jerome Niyonzima ku kiganiro kwa Nyaburunga cuno munsi no kuri duce twa turabangira ibiganiro twa tubafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda mwakoze nshuti bakunze kudutega abiri yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amaje agatungana na bino biganiro hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro reka ndabahisango geje mu gatondo makuru tuzoba tubafitiye mu kurindira ariko murabandanya mujyo hago na programme z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye kandi weekend nziza kuri mwese gusa tugende tubibukije yuko intamba mu rugamba mu gihugu cyo Burundi baronsitike kuzuruja muri kane ya 2019 ni nyuma yo kunganya kimwe kukindi hamwe n'igihugu cha Gabon.